Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi muri gereza ya Mpimba haravugwa indwara y'igituntu.
Karisa dusaba gwa 16 ku Mpimba basanzwe gwa igituntu, mugabo nabo n'abantu bamaze imyaka myinshi, bamaze nk'amezi atandatu bari gukurikiranwa n'abaganga.
Uwo ni Gervais Hajayandi, ni umuyobozi mukuru w'amabohero yo mu Burundi ku kibazo cy'igituntu mu ibohero rya Mpimba. Iyo nkuru n'izindi zirimo ko umunyapolitike utavuga rumwe na leta Agathon Rwasa yatangaje ko agiye gushinga ishyaka rishya, turabigarukaho mu kanya gato. Umunyapolitike akaba n'umuyobozi wungirije w'inteko ishinga amategeko y'u Burundi Agathon Rwasa yatangaje ko agiye gutangiza ishyaka rishya yise FNL Amizero y'Abarundi. Avuga ko biri muri gahunda yo kwitegura amatora y'umwaka wo mu 2020. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari mu bakurikiranye ikiganiro bwana Rwasa yagiranye n'abanyamakuru, maze abwira mugenzi wacu Diane Ninahazwe icyatumye afata icyo cyemezo naho yagifatiye naho bari kumwe.
Umushinga mateka Agathon Rwasa yakoranije abantu 5 bavuye mu gihugu cyose kugira batanguze umugambwe FNL Amizero y'Abarundi. Intumbero ngo nuko ngo babona yuko mu bwiriza shingiro ryatowe ngo atanani z'abigenga zishobora kubaho, hanyuma nabo ngo bakifuza kubandanya bavugira Abarundi kandi bashaka ko haba ubwigenge mu bijyanye na politike no mu banyagihugu, aricyo gituma bahisemo gushinga uyu mugambwe. Gukorana rero iyo koraniro ngo ni mu ntumbero yuko ari intambwe imwe kugira bagiye gusaba mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu bazohave bemererwa, kuko ngo ntibashobora gusaba mu gihe batarashinga amategeko n'ibiranga uyu mugambwe n'izina ry'uyu mugambwe. Nicyo gituma rero ngo bakoranye kugira babandanye mu rugendo rwo gushinga umugambwe bwego uzaje amatora 2020.
Turumva mu FNL FNL tukumva mu n'izina Amizero y'Abarundi, abari mu Amizero y'Abarundi n'abari muri FNL baremerana yuko ayo mazina yofatangana akagira umugambwe umwe, abari mu Amizero bazoba muri uwo mugambwe canke bizogenda gute?
FNL yubu iri muri FNL Amizero y'Abarundi, mu Gifaransa bavuga yuko ari Pro National pour la Liberté, mu gihe FNL ya kera yari Force Nationale de la Libération. Urumva harimo ukwidegenja mugakare, hariho ukwiganzura. Hanyuma ikindi bavuga bati kare yari force ingufu, mugabo ubu ni pro, ni nk'urugamba, bari ku rugamba rwo kurondera ubwigenge. Agathon Rwasa niko yasiguye. Hanyuma ku bijyanye n'urunana Amizero y'Abarundi avuga yuko badashobora kubandanya abari mu runana Amizero y'Abarundi nk'abigenga, kuko ibyinjira shingiro ry'Uburundi buritemera inani z'abigenga ahubwo yemera inani z'imigambwe. Avuga yuko batavanye Burundi n'abandi bari kumwe nk'abaporona bari mu Amizero y'Abarundi.
Ni ukuvuga rero yuko abari mu runani Amizero y'Abarundi bose bace baja muri uwo murugambwe FNL Amizero y'Abarundi garemo majambo make.
Oya, Evariste Ngayimenda twavuganye yavuze yuko batemeranije yuko bashinga umugambwe umwe mu runani, mugabo akavuga ati intumbero ni imwe, bobo baracyarindiriye ntituramenya icyo bagiye gufata ko bagiye gushinga umugambwe wabo. Ariko yambwiye yuko batumvikanye ko bashinga umugambwe w'urunani, ariko ati ni uburenganzira bwabo kuko bashinga umugambwe, ati intumbero kizima tuzifite.
Uwo ni umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Nzimana. Leta y'u Burundi imaze kumenyesha abahanga 3 bagize komisiyo yashizweho n'umuryango w'abibumbye kugira ngo ikurikirane ubwicanyi n'ihonyanga ry'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2015 kugeza muri iki gihe. Ibyo bikubiye mu itangazo ryashizwe hagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi. Byinshi kuri iyo nkuru tubibaze mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Mwikete umushikiranganje migenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Ezekiel Nibigira yandikiye Dudu Diene, Lucie Asquabor na Françoise Hamson begwa niyo ngingo ya leta ibabuza guhonyoza akarenge kabo gataka ku Burundi. Yabasiguriye ko leta yaguye mu gahundwe kandi negura icegeranyo baheruka gusohora ku Burundi. Kuga Nibigira ico cegeranyo cuzuye ibinyoma kandi hari n'ivyihishije inyuma yacu muri co cegeranyo cashizwe habona kwa gatatu indwi heze imbere ya kanama ka ONU kajejo gateka kazi na muntu i Geneve mu Swisse. Abahinga ba ONU bari bavuze ko ivy'agateka kazi na muntu atako vyifashe mu Burundi. Ku nshuro ya mbere banagirije umukuru w'igihugu c'u Burundi Pyankuru Nziza gukoresha amajambo acanishamwo akongera akabiba inzanko. Ico cegeranyo kinagize urwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD guhohotera kiremwa muntu babitumwe n'abategetsi canke bahagarikiwe n'abajeje umutekano. Kikimara gusohoka, umushikiranganji ajeje vy'agateka kazi na muntu Martin Ivyabandi yabwiye ijwi ry'Amerika kwata agaciro na gato leta igiha kuko imvugo za bahinga zitigera zihinduka. Ingingo yo kubuza abahinga batatu ba ONU bariko bakora amatohoza ku bwicanyi bwakozwe mu Burundi kuva mu 2015 isohotse inyuma yaho kuri wa kabiri. Umushikiranganji ajeje ubutungane Aime Laurentine Kanyana abwiriye abashinga amateka n'abakenguza amateka ko azosabikira ingo cabo bahinga gerana n'ukwezi kwa cenda nticongerezwe. Madame Françoise Hamson ari mu babujije kuja mu Burundi nawe avugana n'ijwi rya Amerika kuwa gatatu umunsi ico cegeranyo gisohoka ko yavuze ko baravye uko agateka kazi na muntu kifashe bagiye gusaba ahubwo ONU ikabongera uwundi mwaka wo kubandanya gukorera kuri ico gihugu.
Arakoze mugenzi wacu Diane Ninina hazwe. Abanyarwanda birukanwe mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'2013 baravuga ko ubuzima bwo guhora bahabwa ibyo kurya ntacyo bikorera bubarambiye. Abakiri bato barasaba leta kubashakira aho bahinga. Leta yo ivuga ko kubona ubutaka bitashoboka ariko bitarenze uyu mwaka bazabahawe umushinga uzababyarira inyungu. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yasuye abo Banyarwanda aho batuye. Asumta, abo Banyarwanda batujwe hehe bari hehe?
Abo nasuye Edi nabatuye mu murenge wa Jabana ni mu karere ka Gasabo mu mugi wa Kigali niho nasanze abantu bagera ku 147 bubakiwe amazu meza ariko bakavuga bati nubwo dufite amazu meza afite ibyangombwa dutuye mu mugi ariko guhora dutegereje ko batuzanira icyo kurya rimwe na rimwe batinda tugasonza bimaze kutubana bibi bakifuza ko rero bahabwa imirimo cyane cyane abakiri bato bati duhawe amasambu twabasha guhinga twabasha no gukora indi mirimo isanzwe turamutse tuyibonye bakavuga bati twabasha gutunga imiryango yacu neza aho gukomeza gutegereza imfashanyo.
Hanyuma se ikibabuza gushaka iyo mirimo ni iki?
Aho batuye bavuga ko si mu cyaro ngo babona n'ahantu bajya guhingira umuturage kuko nta masambari. Nanone si no mu mugi cyane wavuga ngo hari imirimo myinshi ihari mu gace ka Gasabo na ahantu hahoze ari muri Rutongo mu cyahoze ari Kigali ngari nubwo ari mu mugi wa Kigali ariko kandi haracyari si icyaro kinini ariko kandi si n'umugi ku buryo kubona icyo kwakorera ari ibintu bigoye. Bakavuga bati rero tugiye mu cyaro bikemerwa ko tugiye mu cyaro ahantu twabona amasambu ubuzima bwacu bwahinduka.
Hanyuma leta yo nubwo ivuga ko ubutaka ari butoya hari icyo yabijeje igiye kubakorera?
Navuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gasabo aho abo baturage batujwe avuga ko ibyo gushaka amasambu byo ntibishoboka kuko n'abari bahasanzwe badafite amasambu mu mujyi wa Kigali buri wese agiye atura kuri metero 30 kuri 30 atari ko bitarenze uyu mwaka yambwiye yuko bagiye kubashakira umushinga w'inkoko inkoko zitera amagi baravuga ko bazaba ari umushinga mugari inkoko zigeze ku 1000 bakavuga ko rero uzabasha gufasha abo baturage bose ku buryo no kubatunga nabyo leta izahita ibihagarika noneho bagatunga n'uyu mushinga yabo.
Abo Banyarwanda bangana bate? Ese wakwibutsa abumva ijwi rya Amerika muri aka kanya impamvu birukanwe mu gihugu cya Tanzania?
Abanyarwanda bo ngabo bari mu murenge wa Jabana n'147 ni imiryango igeze kuri 50 ariko harimo abana nyine. Ubwo rero abahatuye ni kimwe n'abandi batujwe hirya no hino mu gihugu birukanwe muri Tanzania muri 2013 bavuga ko nyine mu gihugu cya Tanzania bahabaga mu buryo bunyuranije n'amategeko ubwo rero bakaba baratujwe hirya no hino mu gihugu.
Hari abavuga ko icyo gihe birukanwa ni igihe hari umwuka mubi hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda na Tanzania igihe Perezida Jakaya Kikwete yari umukuru w'igihugu.
Yego, bayirukanwe muri 2013 nicyo gihe nyine nk'uko bivuze.
Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, ndagushimiye cyane.
Urakoze cyane.
Mu Burundi amakenga yo kwandura indwara y'igituntu ni yose ku mfungwa zifungiwe muri gereza nkuru ya Mpimba aho ni Bujumbura. Mu gihe bamwe mu bari muri iryo bohero bemeza ko abarenga ijana aribo bafite iyo ndwara, ubuyobozi bukuru bw'ibohero bwo burabihakana bwemeza ko abavurwa muri iki gihe batarenga 24. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndons.
Amakuru dukura mu ibohero rikuru rya Mpimba nuko abanyororo babangamirwa n'indwara y'igituntu bipfuye kukubaho nabi na cyane cyane ukutaronka imfungurwa zikwiye hamwe n'uburaro budashemeye. Ariko umuyobozi mukuru w'amabohero yo mu Burundi Gervais Hajayandi asigura ko babakira basanzwe ari bantamagara.
Turamaze ko nayo ko abantu benshi baza gufungwa bafise ibibazo by'amagara, twabonye n'abaza bafungwa bafise ibiro bike mu Gifaransa babita ngo n'abasupwa cyangwa bafise ibimenyetso byo gufungura nabi mu Gifaransa baba bya malnutrition. Nibinyene by'igituntu turahora tubona abantu kenshi baje bafise ibimenyetso by'indwara y'igituntu. Rece dukora nuko cyatubashaka kuri programme kuko uyu muntu injiye mu ibohero turamuraba ko magara yakwiye, turafise services zanavuze z'amavuriro bakaraba yuko afise ibiro bikwiye, bakaraba yuko atangwa arafise arugwaye araja ku muti cyangwa ajya mu bitako tafise na turyama ikabagwaye mu mabohero arugwaye agashikira bagwara mu bitanda cy'umugwaye hanyuma akazojya mu bitanda by'abandi aruko yakize.
Kugitigiri cy'abagwaye igituntu mu ibohero rikuru rya Mpimba kugeza ubu ntigihurizwa ko n'abakurikiranira hafi abo banyororo. Mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bavuga ko kugeza ubu bariko bavura abagera kuri 24, ariko amakuru dukura muri iryo bohero yemeza ko abarenga ijana aribo bakigwaye, abagera kuri 30 bakaba bari ku musego. Ivyo umuyobozi mukuru w'amabohero ari mu gihugu Gervais Hajayandi ahakana.
Aba ko hari abantu bashika ijana no kubesha turafise gusa kuri ibyo igituntu muri kumuravuga twari sandusa bagwaye 16 ku Mpimba basanzwe bagwaye igituntu mugabo nabo n'abantu bamaze imyaka myinshi bamaze nk'amezi atandatu bari kora kuri kengo n'abaganga bari ku miti. Abo rero ntashobora no kwanduza abantu kuko uri ku miti kugihe kanaka hagira igihe udashobora kwanduza abantu. Ibishasha nuko buri hariho abantu bane nabo nyina amaze nk'iminsi 7 cyangwa 8, abo bane baje bafise ibimenyetso by'igituntu hanyuma nk'uko tubikora ku bandi bagwaye indwara zitandukanye. Iby'igituntu mazi ko cyandukira cyane cyane abantu baba hamwe ari benshi, abantu ko arabashyize ahantu bibana batabana abandi, hanyuma baganga nabo dufise mu mabohero bari kwakurikirana ku munsi ku munsi baraha imiti.
Aha rero abanyororo bafise amakenga ko bashobora kwandukizanya iyo ndwara. Ni mu gihe iribohero rikuru rya Mpimba rifungiwemo abaharugwa ku 370. Ku bw'ivyo urongo ishirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo Shimira Imana Jean Marie abona ko nubwo yoba umufungu umwe agwaye igitunu akwiye gushigwa ku ruhande kugira ngo ntiyandukize abandi.
Tubanje kuvuga ko ari umubabaro mwinshi kwa bene wacu bari mu mabohero usanga bagwaye igitunu hanyuma muzi neza n'usanga yidegembya igitunu ko ari indwara mbi, indwara cyane cyane yandukira yuko abo bantu baba bakwiye kujya ahantu habo nyene kugira ntibandukize abandi. Nicyo gituma twafashe ingingo mu ishyirahamwe wacu ko tugiye bwana bwangwa kuja ku Kivi kugira turabe yuko abo bagwaye bariho hanyuma tuzoca tugira icyo dusaba leta n'ubushikiranganji bw'ubutungane n'ubuyobozi cyane cyane bukuru bw'amabohero mu Burundi.
Muganga Jean Bosco gira uko ishaka vugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko bariko barakurikiranwa neza babifashijwemo n'abaforoma basanzwe bafungiwe muri iryo bohero. Ni mu gihe abanyororo bizi by'ubuganga aribo bakurikirana abo bagwayi b'igitunu igihe cy'ijoro. Nubwo biri uko tukibutsa ko abafungwa bategerezwa gufatwa kumwe n'abadafunzwe mu gihe bakitswe n'amagara nk'uko biri mu masezerano y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe n'ubw'ubutungane. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Muri iki cyumweru twababwiye ko inyanja Tanganyika ku ruhande rw'u Burundi yagaragaye yahindutse ibara ikaboneka ifite ibara ry'icyatsi. Mukanya mu kigano muri isanga mugenzi wacu Oriane Itangishaka yavuganye n'umuhanga mu bidukikije Engineer Gustave Nkurunziza amubaza impamvu zituma inyanja ihindura ibara.
Ubwa mbere no tangura shikiza ikiyaga cya Tanganyika uko kimeze. Ikiyaga cya Tanganyika ni ikiyaga kiri mu biyaga binini byo ku isi birimo n'amazi meza ayo twita odus, kuko ku isi amazi odus ikiyaga cya Tanganyika cyonyine gifite ibice 17%, kikaba kirimo ubwoko bw'ibikoko cyane cyane nk'amafi, ubwoko bw'amafi burenga amajani ndwi harimo namafata aboneka handi kandi ni kiyaga kitorohewe cyane kitoroherezwe cyane natwe bw'abantu ngira ngo murazi Bujumbura mukaraba yuvira hanyene ibintu byabaye murabona ukuntu dusigaye twubaka gushika no ku mazi nyene no hejuru y'amazi no mu mazi ndani rero icyo biva ko ibi birava ku kubiterwa kuduterwa duto duto tutaboneka ku mana amaso bita ama alge ayo ma alge ari ubwoko bwinshi ni nabyo nanditse ari ubwoko bwinshi ayo ma alge mu bisanzwe nk'uko n'abandi bahinga batanze amakuru babivuze ni ibiterwa bisanzwe biba mu mazi kandi atangorane biteye biba mu mazi bigafasha kugaburira amazi bigafasha kugaburira utundi dukoko twinshi tuba mu mazi mugabo rero nk'uko muri iki gisata cyacu cy'ibidukikije bimeze isi environnement isi irasanzwe ifite ukuntu yonyine yitunganya icyo twita equilibre ni ukuvuga uko kuntu yitunganya ataka ibikoroze nta ngorane n'imwe ihari nta ngorane n'imwe ihaba y'utwo duterwa duto duto ariko rero ubu twebwaho dushitse ku rwego rw'uko kubera murabona mu kiyaya cimbo dufashe nk'iyo misozi hanamiye igisagara cya Bujumbura ngaho mu kiyaya hararimwa imiceri mu misozi harimo ibintu byose bikoresha amase harimo amase y'ikirundi n'ay'ikizungu tugafata nk'iyo misozi hanamiye igisagara cya Bujumbura wagomba no muri Congo muyiraze ni misozi itambaye ibiti byose byarahoye ni ukuvuga yuko isi iri hejuru atakiyifashe aribyo bice bituma n'utuntu twose turi mu isi imvura iguye tutera tumanuka mu kiyaga cya Tanganyika aha rero si niba igiye imicafu y'ubwoko bwose ibi bisagara byacu yaba Uvira cyangwa Bujumbura nta kintu na kimwe gikorwa kugira ngo imicafu bayitunganye neza ntihagire icyo yonone urabona nk'abantu bahengera imvura iguye bagaca bafata imicafu yo mu nzu bagasuka mu makanevo ibyo byose bica bitera bigenda mu Tanganyika ibyo rero icyo bica bitera mu mazi ni gike ni ibintu usanga bifite icyo twita benitrima izindya ibiterwa bifungura harimo ubwoko bwitwa phosphore n'ubundi bwitwa azote cyane cyane ibyo rero iyo bimaze gushika mu mazi bigaburira utwo duterwa duto duto navuze twitwa ama algae bitugaburiye rero turashobora murabona ikintu cyose cyose kigaburiwe kirakura kirarondoka kuko duca turondoka n'ingoga na n'ingoga ni ukuvuga kwa kuntu amazi mu mazi byari byitunganije ekilibre mu mazi ikirengerwa bigaca bitera rero ibyo bitego bigaca bitera ingoga uko bitaboneka n'amaso mugabe iyo bimaze kurondoka cyane bikaba byinshi bica bijya hamwe bigagira ikintu kinini giheza kikaboneka mu maso ari nacyo gituma mubona muca mubona bijya bararyirabura rero utwo duterwa turi ubwoko bwinshi si ibara ry'akatsika poto gusa hariho n'ubundi bwoko bushobora no kuzana n'ibara ritukura amazi hakwaba akatsi gatoto kurya byabaye ugasanga yatukuye ukamenga batutsemo amaraso
none ivyo coba ari ikintu coba ari ikintu ciza canke kibi kubidukikije canke wavuze yuko hari uko kuntu abantu baba basutse ibintu muri Tanganyika kumbure batagomba gusukamwo rero ivyo bintu biduze ayo ma bacteries ivyo bitego biduze kumbure abayakoresha ndumva ko bashobora kubangamirwa n'amagara kuko usanga ari ibintu bishobora kugirira ingaruka mbi ku magara y'umuntu
utwo duterwa turi ubwoko bwinshi yewe navuze ubwoko butatu bukuru bukuru usanga mu mazi nk'amazi ya Tanganyika les eaux douces hari icyo bita les algues vertes dufite utuntu tumeze nk'utunyuzi bazita les algues filamenteuses hariho izo bita diatome hakaba n'izindi bita cyanobacteri rero uko kuntu ziri ubwoko bwinshi bivana n'ubwoko bwari bwo n'akarorero hariho nk'izi cyanobacteri birashobora gushyira mu mazi icyo twita cyanotoxique ibyo rero bica bigira ingaruka mbi ni ukuvuga iki zose zitera ingaruka mbi hari hizi shoba gutera ingaruka mbi n'izindi zidatera ingaruka mbi rero kuvuga ati none nta ngorane bizotera abantu nta kibazo bitera mu mazi aha ko twategerezwa kubanza kumenya ubwoko bwatumye iryo bara rya ndakatsi gatoto niza mu mazi
birumvikana. Ego turabona ko mu rwandiko rwanyu mwavuze yuko ari ayo ibyo biterwa byitwa sinobakteri ari byo byaduze bigatuma haba urwatsi rutoto ibara ry'urwatsi rutoto none nko kugira ngo bapima ayo mazi bifata nk'ikiringo kingana gute ubuhinga bungana gute kugira ngo abantu bamenye vuba bwango ikibazo kiri mu mazi
nagomba banze nkosore gatoyi sinavuze ko ari ibyo bitera gusa navuze yuko byoshoboka ko byo byavuye ku izo cyanobakteri ndabye ukuntu ibintu byari byifashe mugabo sinagize sinapimye kugira ngo babipime rero bisaba ibyuma bituma ikintu kigira ibyo cyaguka microscope bakaraba ubwoko bwa duterwa ubwo aribwo mugabo nk'ubu mu gihe bataragera ku rwego rwo kubipima abanyagihugu bo nyine barashobora kugira udupimo tw'iwabo kugira ngo babe baragira babe barafata ingingo zikenewe ntibagwe mu ngorane zitari zikenewe ndabaha nk'akarorero uyo yamazi agaca hagati y'intoki iyo ari utu duterwa navuze bita algues filamentes haca hasigara utuntu tumeze nk'utunyuzi ku ntoki mugabo ari nk'izo cyanobakteri haca hasigara utuntu tw'udupandepande duto duto tunyeregeta tunyerera aho rero umuntu acamenya ati ibi cyanke n'ibiriya mugabo kugira ubimenye neza jewe mpanura yuko byoca mu byuma byabigenewe.
Urakoze cyane, urakoze cyane Ingenieur Nkurunziza Gustave, akaba ari n'umwigisha mu gisata cerekeye amazi ibidukikije n'ibindi byinshi. Rafise n'ishyirahamwe Global Engineering Consulting Service ryitaho ibijyanye n'amasoko ntanga nguvu, inzara, iterambere n'ibindi, yigisha muri kaminuza Igitega. Niwe turi kumwe rero ku murongo wa telefone, asigurire abanyagihugu baba bafite ibibazo n'ivyumviro. Bavuze bamwe mu bahinga bashikirije mu nkuru twashikirije ku munsi wa mbere yuko bishobora gutuma iryo hinduka ry'ibara rya Tanganyika rishobora gutuma amafi amwamwe apfa. Ivyo byoba bivuye kuko kumbura ayo mabakteri ari ico mwavuze mu gifaransa toxique, afise ingaruka mbi. Mwibaza ko uko gupfa kwa ayo mafi byoba byatewe n'iki?
Ngira ngo mwarabonye amafoto y'ikiyaga cya Tanganyika mu minsi uko nameze. Uko gupfa kw'ayo mafi, ibyo bintu biratuma amafi apfa. Bishobora kuva ku bintu nicungiro cy'iwanje, ku bintu bibiri. Birashobora kuva ko kijya kibara cy'icyatsi kijya hejuru y'amazi ntigisubira gutuma oxygen imanuka mu mazi. Isi zirashobora kubura uko zihema zigapfa, icyo ni kimwe. Cyane zikava kuri iyo micafu, kuri izo kuri ubwo burozi niko nobwita le toxine. Utwo duterwa twonyene turekura mu gihe hoba hari two bari duterwa turore kuri izo toxine tuzirekuye, isi zirapfa. Nk'izi cyanobakteri zirekuye ubwoko bumwe bw'amacyanotoxine, ibikoko byinshi nyine zirapfa, zirapfa n'ibindi bikoko bidashobora kubihagarara ko muri ibyo bihe. Ngira ngo mwaranabonye yuko n'iyi minsi muri kajya karere n'indagara zabaye nyinshi cyane rwose ku bintu batahora babona.
Yego cyane, ku mbuga ngurukanabumenyi turabona amasanamu y'abantu baroba amafi yarabaye menshi cyane, menshi cyane n'indagara. Rero ni nayo mpamvu bamwe bavuga bati mbega byo bari bitateye amakenga kuzijya zapfuye bitewe n'iri hindagurika ry'ibara. Kuri iryo hindagurika nyine ahubwo ikindi kibazo twobaza, iryo hindagurika ry'ibara byoba bifise isano n'ihindagurika ry'ibihe muri iyi minsi?
Ego kubera navuze ibi fosforo n'azote bigaburira ibyo biterwa, mugabo ibyo onabyo bica bifashwa n'ubushuhe bw'amazi, temperature iba iduga na yone kuko bikunda gushyika cyane cyane mu gihe amazi aba yashushe cyane nk'ubu murabona turi mu mpera z'iki imvura igomba itasure muri mwene iki gihe temperature iraduga cyane iduze cyane rero bigahurirana n'uko ibyo bintu bibiri fosforo na azote byagwiriye cyane mu kiyaga niho haca haba rero ingorane nk'izi zabaye hanyuma ingorane zishyikana ku byo twita mumbabarire simbo mukunda kibuka mu Kirundi eutrophisation ariko ikiyaga bihava kikanakama kubera ibitegwa byabaye byinshi bikarengera amazi hanyuma hagahava hakaza umusenyi n'ikiyaga kigakama ari ibiyaga byinshi ku isi byakamye kubera mene ibyo bintu.
Urakoze cyane ku murongo wa telefone rero Frederic aracariho afise ikibazo cyangwa icyumviro. Frederic duga ku ijambo.
Ego nagomba ubunabitoye neza nagomba kubaza umutumire twese kikibona ry'amasana mu kuhindurukana bumenyi abantu benshi baravuze ku WhatsApp ngo ngira ngo ni umuhero abandi ngo ngira ngo ni ibintu biri kureba mu Burundi mugabo tubarije umuhinga yaravuze yuko ngo atana kimwe ngo bivana najya amazi ngo yatanganyika ngo bari munsi ngo bayadze ngo ariko ndakuba gusa uruko abantu batayibona agomba kumubaza ko abantu bagirwa babwishi ajya ngafi menshi barobyoba atangaruka mbi yoba asise ku bantu cyanke bo kumuriza abantu gute kugire bashore kubasigura ibijyanye na bijyahindagurika y'ibihe kuri kijya kiyaga kuko abantu benshi yarabateye ubwoba ubu n'ubu hari abantu benshi iyo ugaburiye nk'utudagara urumva tujyana amakinga cyanke kajya gafi bivaye na bigira ibintu babonye mu kiyaga cya Tanganyika. Hanyuma murakoze Imana uheza gutaza twazitwara utwo.
Murakoze Frederic. Reka twakire n'ubundi Pascal ku murongo wa telefone. Pascal uratwumva?
Ndabumva.
Duga ku ijambo.
Ngambaze umutumira. Ndeka turaze mu foto ariko aca kumbuga ngo kanabumenye. Turabona ikiyaga gisa n'urwatsi rubisi. Ariko tukagira amakenga ati none ibyo bintu byavuye kuki umuhinga mu by'ibidukikije yatangiye ku banyagihugu yuko ayo mazi nko kubaba ibijumbura baba bayanwa asanga kandi basisi nimba naho bifite ingaruka mbi bakabivuga kugira ngo amagara y'abantu akingirwe kuko n'abantu benshi bumva yuko hariho n'abamaze kuba batayanwa bakaca babona kimwe ko mu gisagara cya Bujumbura amazi yose banwa ava mu kiyaga Tanganyika none baca bakura amazi hehe kubera ayo makenga rero basaba umucyo kugira ngo uwo muhinga mu by'ibidukikije aduhe umucyo kugira ngo ubuzima amazi bahora banwa babandanye bayanwa mu basozi.
Yego ntabwo mbashimire abahejeje gushikiriza ibibazo n'amakenga bafise ndavuga Frederic na Pascal. Icyo nashikiriza kuri ibi nuko nabivuze sutwo duterwa twose dutera ingaruka mbi two tuma haba ingaruka mbi ku magara y'umuntu ni tumwe tumwe muri two kuko hariho tumwe tumwe turekura utuntu tw'uturozire toxique bishobora gutuma amagara y'umuntu agira utubazo tumwe tumwe. Aha ngomba mvuge nk'uburorero umuntu arashobora kumva afise aribwa mu nda cyanke akumva ababwa ku rukoba cyanke ababwa mu izosi mu muhogo asafatwa mu muhogo. Aha rero ikintu jewe no shikiriza nuko nk'abantu bari muri kajya karere cyanke umugani wa Frederic ati akadagara umuntu akabonye hakwa kwiruka boza bararaba ayo masinye akurikira wumvise umeneka umutwe n'amasinye ajyanye na n'ayo maproduit arekurwa n'utwo duterwa kumeneka umutwe wayiriye ukagira ugacibwamo canke bigashika ukadahwa ukumva umenetse umutwe canke kuri bamwe ukumva ushushe umubiri ugashuha nk'amazi ya regidezo ahantu bayakura n'ukuri ni kure cyane sinibaza yuko biba byarahashitse. Mugabo rero nkacafatiraho akaryo gasaba abantu bajejwe amagara y'abantu ibintu by'amazi by'ifungurwa ko boraba neza nico bacatumye koko iryo barariza mu mazi tukamenya icyo ari cyo hanyuma umuntu akavura indwara yayimenye kuko tugiye turavuga ngo n'ama arbe gusa hari ubwoko bwinshi cyane bw'ama arbe.
Rakoze engineer Nkurunziza Gustave no mu buhanga mu bijyanye n'ibiducicije tubashimire mwese kwa mwaduteze amatwi dushimire engineer Patrick Facile Gebeyeho wegereje aya makuru na Etienne Karekezi wari wihagarariye muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze mu byoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.